twumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turaramukije shuti turi kumwe kuri micro Rickman na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihe ibibazo muri Niger bitera bikomera kurushiriza inyuma ya kudeta yabaye mu ndwi iheze muri cyo gihugu, ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO ryaratangaje ku munsi w'Imana urangiye ko ifatiye ibihano mu by'ubutunzi bw'igihugu cya Niger. Abategetsi b'abasirikare b'ibihugu bigize iryo shyirahamwe barahuriye muri Nigeria, aho bariko baravugana ku byerekeye niba borungika inteko muri Niger. Baragabishije ku munsi w'Imana urangiye ko bashobora gukoresha inguvu hamwe abasirikare bakoze kudeta muri icyo gihugu bo kwanga gusubiza ku butegetsi Perezida Mohamed Bazoum mu kiringo c'indwi imwe. Yamara Abdel Fattou Moussa, umutegetsi ajejwe ibibazo vya politiki, amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe CEDEAO, ku munsi wa gatatu yatangaje ko kurungika inteko muri Niger vyoba ubwa nyuma. Yamara yavuze ko iryo shyirahamwe ryo vyitegurira mu gihe vyoba. Ishyirahamwe CEDEAO ryariyemeje kuvyerekeye guhagarika amakudeta y'urutavanako yageramiye akarere ka Sahel mu myaka ya vuba. Abdel Fattou Moussa yavuze ko badakwiye kubivuga mu majambo gusa, ko ahubwo bakwiye kubishyira mu bikorwa. Abategetsi bakoze kudeta muri Niger yamara bo barashigikiwe n'amareta y'igisirikare yo muri Mali, Burkina Faso na Guine. Amareta yo muri Burkina Faso na Mali mu itangazo yashikirije hamwe yavuze ko kurungika inteko izo arizo zose zo mu mahanga muri Niger azoba ari gutangaza ingwano kuri ivyo bihugu vyompi. Muri icyo gihe abanyaburaya bafashe ingingo yo gukura muri icyo gihugu abanyagihugu babo. Ubufaransa, Ubutaliyani na Espanye byose byatangaje ingingo yabyo gukura abanyagihugu bavyo n'abandi banyaburaya muri Niger. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwatangaje ko bwafashe iyo ngingo bifatiye ku gitero cakozwe kuri ambasade yayo ku mugwa mukuru wa Niger, Niamey. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Frederic Bamvuga Inyumvira, yabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi, akaba yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi. Twatumiye kandi ambasadeur Gamaliel Ndaruzaniye yasorokeye u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York, akaba bose bakurikiranye hafi ivyerekeye politike mu makungu. Ambasadeur Gamaliel ari mu gisagara ca New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaganira rero ku kibazo co muri Niger ca kudeta muri Niger n'inkurikizi zacu mu karere ico gihugu kirimwo muri Afurika muri rusange kano mu makungu. Yamara mbanje kuramutsa abatumire, ndabaramukije.
Amahoro neza ka Fidele.
Ambasadeur muratwumva?
Mwaramutse neza ndabumva.
Ego.
Amahoro ka Gamaliel.
Amahoro neza Fidele.
Ndabaramukije mwese. Nashaka ntangurire kuri Ambassadeur Gamaliel. Mubona kudeta iherutse kuba muri Niger mu yibona gute? Yaje giturumbuka canke hari ibimenyetso byayo?
Ikibazo mumbajije ngiye kiragoye. Kuko si ubwa mbere twumva ibintu bya kudeta mu bihugu. Ni wacu bwarabaye kenshi. Igihugu cyose uko gitwawe kirafise abagitwaye, abatwarwa n'ingene bafashanya mugira amahoro agume mu gihugu. Icyo rero cashitse si igitangaro gishasha mu bindi, carabaye muri Mali, carabaye muri Burkina Faso, carabaye muri Chad, carabaye muri Guine. Nibaza yuko ahubwo ari uko twokumvira ijabo mwizeri bonyene bariko barabavuga ningene ico kibazo bagomba kugikorera umuti kuko biteza gutoreza umuti biragoye rero ucampati ingingo jewe ndemeye cyane sinemeye ibi nibaza ko twokwiheza icyo tuma hari umutekano amahoro ntahungabane cyane ngaho kubera ikibazo.
Murakoze nze kuri bamvuga inyumvira abariko barategura aya makudeta ibyo bihugu yabayemwo twako turavuga Mali, Burkina Faso, Guinée ubunaho Niger yemwo abo bategetse b'abasirikare bagira aya makudeta bavuga ngo bagize kudeta ngo kubera amareta ariho y'igisivile menshi muri yo yavuye mu nzira ya demokrasi yatowe biciye mu nzira ya demokrasi ko ngo boba barananiwe no gutorenyisha ibibazo by'abanyagihugu na cyane cyane bakavuga ikibazo c'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abayislam iteze umutekano muke nk'uko babivuga muri ako karere ka Sahel iyo nsiguro mu banifadika kubganya
iyo nsiguro mu bisanzwe bifatika kubera ko umukuru w'igihugu w'umusivile igisirikare n'abasirikare rero iyo basisa abakomanda babo baricara iza eta majoro zabo bakavugana ingene ibibazo by'umutekano bariko barahangana nabyo babitorera umuti ibi perezida araba uburenganzira ububasha gukoresha uburyo bwose kugira bakingire abanyagihugu simbona itandukanirizo ryose ariba hagati y'umukuru w'igihugu w'umusivile n'umukuru w'igihugu w'umusirikare mu byerekeye gutanga amategeko kubera ko yashoboka na majoro jenerali ari bagana ingabo niwe arema amategeko avuye ku mukuru w'igihugu bikaba kwa minisitiri wa defense nicyo cyafashe nawe abihanga n'umukuru w'igihugu nicyo gero n'uvuga ngo bananiwe bana basimire bananiwe mabe namba nizihagije kubera ko twagiye tubona mu bihugu bitandukanye abasoda bagira inyota yo kuza kuba abakuru b'ibihugu gufata ibihugu kugira ngo nabo nyene bafate uburyo bw'igihugu bakoresha uko bashaka ngo nsiguro zizumvikana twarabibonye muri za Sudani gushika n'ubuho bakiri kandi kugira ngo bahaze batana ni ukuvuga rero izo nsiguro ntizihagije.
Kuri icyo kibazo nyene ambasaderi Gamaliel umuntu aravye muri ivyo bihugu bindi aho kudeta zabaye bwa mbere nka Mali, Burkina Faso na Guinée umuntu afatiye kuri ivyo bavuga ko abo basirikare baje gutorera ibibazo gutorera inyishu ivyo bibazo byose na cyane cyane ikibazo cy'umutekano byari bonekeje
nibaza yuko kudeta mu zitira abasirikare gusa n'abandi ntibaba bari kure n'ikimenyamenya na mareta simba mu nyuma uzobona aho bari ku muri bantu izo rero ngo n'abasirikare babigize gusa abandi bose banye politike mu gihugu ntihabuze abatari bake bari kumwe nabo nicyo gituma rero n'ubu nyene nagomba kubabwira yuko turabe ibigoye iyo habaye kudeta abashaka kwisigura nabo bayigizemo nyene n'abanyagihugu babo abasirikare rero gusa n'abandi bahorana mu kurongora leta ntibari kure baracinyegeje gusa.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri kudeta yabaye mu gihugu ca Niger mu ndwi iheze n'ingaruka bishobora kugira mu karere ka Sahel karere ka Afrika muri rusangi. Nashaka ndababaze bamvuga inyumvira na Frederic ingaruka ivyo bishobora kugira muri ako karere ka Sahel dutangure ku karere ka Sahel nizihe amakudeta irutavana kari karakwiragira muri ako karere
ingorane ingaruka n'umuntu acabona neza nuko ikintu kimwe demokrasi nica kibangamirwa kuko iyo intwaro y'igisirikare ije ikaba yibwirizwa nshingiro ikoranye inzego z'abazaratonda abanyagihugu ikazana intwaro akana amategeko ifise ari amategeko nyine ya gisirikare hanyuma bakagurira mugambo bakagurira kibanza nizo mara imyaka ibiri itatu barama tugarukane amatora ingaruka mbi rero ya mbere ni ihungabanywa rya demokarasi muri ibyo bihugu imibereho y'abanyagihugu bora ko
ndababaze mbamvungi nyimvira mwo muri kuri microphone kuri speaker mwo kura ko ntitumva neza mwijwi
ni kuri telefone bisanzwe
ego mubandanye gato muheraheza ikimviro
narimo ndavuga yuko iyindi nkuri kizimbi ikiba imibereho y'abanyagihugu ko abanyagihugu muri ibyo bihugu basanzwe bari mu ruhagarara kubera intambara iyo mihari igwana nta mahoro bafise rero hace hiyongeramo nivyo batazi igihe bizoherera urumva bica bituma mu byukuri iyo mibereho yabo ihungabana iyindi ni iyo shirahamwe rivugwa CEDEAO ni kuvuga hazo bagiyemo ibihugu harimo abanyagihugu abakuru batowe baje kurugo rye bwa gisirikare kuvuga mu musumagirano na hauni byinshi urumva gushika naho batoye ngo agende kumvikanisha hahora yumvikanisha nabo basirikare baje umuntu nawe nyene yavuye muri izo ntwaro n'umukuru wa Chad uca wisanga uti yo CEDEAO umuzuko itara bamwe batowe kandi bagendera ku mabiki kubera ko baje mu nzira zitari zo mure ni kuraba n'aya matora ingenda aba yaragiheze
murakoze
ibibazo ni byinshi abatari kubazo singe ni CEDEAO ushobora kubandanya igifata ibihano ingo bizikurikiza ibihugu byose kuko ibihugu byanyu bitwitwawe n'amasonga
murakoze
bavuga bati izo ngingo no kuvuga yo CEDEAO iraha gucika igisubira ni kumara
ndabashimiye murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise kwihangana Jean d'Amour uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye urihe
ndi Kigali mu Rwanda
ufise ikibazo baza batumire canke cyumvira ushikiriza kuri iki kibazo ncakudeta muri nije mugishikiriza
yego iyo tuvuze ngo kudeta ubundi akenshi kudeta zigira ingaruka nyinshi ku baturage kuko byanga bikunze umuturage uwo hasi niwe ubihomberamo wabura ubuzima akabura n'ibindi abatandukana n'ababyeyi ariko ntushobora kwibaza ngo kubera iki cyane cyane kudeta ku mugabane wa Afurika ariho usanga hariho ikibazo ikibazo kiri mu buryo ki abayobozi ba Afurika abaperezida babo benshi abayobozi bagenda bakagundira ubutegetsi bakumva badashobora gusimburwa rimwe na rimwe bigaterwa n'uko baba barigwijeho imitungo ugasanga ubutegetsi bari kubutangiza abana babo cyangwa se abandi bantu bakomokaho ibyo byose rero bagenda bakabikora ugasanga umuturage cyangwa se undi muntu wese runaka ufite igitekerezo gitandukanye n'icyo abayobozi bafite ugasanga ahubwo bamwikizemo ko bagomba kumwanga akaba ariwe witwa ngo ni inyeshyamba ibi byose rero akenshi ukomeza gutyo ugasanga umuyobozi runaka umuperezida w'igihugu runaka arafata abana be akafata abashyitsi bagafata abantu bo mu muryango akabashyira mu butegetsi cyangwa se muri guverinoma cyangwa se ugasanga ni wa muperezida ufite amafaranga ni wa muperezida ufite ibintu byose yabigwijeho rimwe na rimwe bitera uburakari abandi bantu runaka bikaba byashobora guteza izo ngaruka zose turi kuvuga nabwo byo kuvuga ngo umuturage usanzwe we nubwo ngo ibyo ahomberamo ni byinshi hari ukubura ubuzima hari nk'ubu ngubu umuntu uba warubatse cyangwa se afite uburyo ki abayeho ariko iyo habaye intambara runaka byanga bikunze hari ibihungabana nk'ubu bariya abantu bo muri kiriya gihugu cya Nigeri cyangwa ya Niger nabonye Nigeria yatangiye kubakatira umuriro ugomba kugera muri Nigeria
muheraheze
yego
muheraze ikimvuyiro
yego nandi kuvuga ati byanga bikunze umuturage niwe biri bugere kuko niba urugero ubu ngubu umuturage wo muri Niger agiye kubura umuriro cyangwa se abure n'ibindi bikorwa remezo nyamara abo bayobozi bitwa ko bajye kuri kudeta cyangwa se babandi bavuye ho bo ibyabo biterewe yere icyo nasaba ubuyobozi bwa Afrika mu gihe bateranye mu nama runaka bajye biga n'uburyo ki abayobozi b'igihugu bajye bumva ko nabo bagomba gusimburwa apana kuzajya bagira igihe manda zabo zikajya kurangira ugasanga bahise bategeka abadepite cyangwa se abandi ngo bongere batore itegeko nshinga ngo barihindure. Murakoze cyane,
ndabashimiye cyane. Ambassadeur Gamaliel, icyo cyumviro cya Jean d'Amour mukibona gute?
Biragoye cyane gusigura mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ibintu byabaye muri Mali yarengeye muri Niger byarengeye hejuru. Nagira ubwa mbere murave ibindi bihugu bishuye kuri icyo kibazo ababanyi ni Mali, Burkina na Chad. Sede aho cyangwa ECOWAS niyo yafashe ibihano ubwa mbere ariko byarashyigikiwe na OUA na ONU. Ibyo rero si ubwa mbere bishika, ni ingene imigenderanire y'ibihugu iba mu isi, kuko intwaro ya demokarasi, intwaro ishingiye ku mategeko yubahiriza bose mu gihugu, irabwa n'abo bose uko ari dufitanye imigenderanire. Igihe rero mu gihugu hari icyo kintu giteye ubwoba ko hashobora kuba ingwano, abo bose bishuye muri ibyo bihugu bibanye muri ONU, muri OUA n'ahandi, baratinya yuko umutekano wosinzikara cyane gusumba nicyo gisumba ibyo bihano.
Murakoze.
Jyewe narashyitse aho nkora ibyo bintu muri ONU, Burundi buri mu bihano 96 ntaho bitaniye na birya. Ubu rero ntitwobaze mudasigana canke umuturage ni ukubaza abo barongozi bagashikiriza iziyumvira bakishyura ONU bakishyura OUA mu manama ariho rwose nuba yabikora ndabibona yuko iziyumviro bashize hamwe barondeye amahoro ko atohungabana cane birenze kubera iyo kudeta. Bagomba kubafasha, ntibagomba kubahana gusa. Icyo rero kiri hejuru niba tatwo kibaza abaturage ko kibaza za organizasiyo zose icyo ziriko zirakora mba mahoro ntahungabane gusumba kubera iyo kudeta.
Murakoze. Ku murongo wa telefone kandi dufise Janati Iradukundura, twumva.
Yego ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Umugaye ndi Kigali mu Rwanda.
Mufise ikimviro ikibazo mubaza batumire. Alo, turamutaye ku murongo wa telefone Iradukunda. Dufise ha Koringingo Juvenal, watwumva.
Ego maronis.
Uherereye he?
Bujumbura.
Ikibazo ikimviro mubishikirize.
Bo jeni ni ikimviro kenshi se kimviro no terera
mugishikirize
kuvuga ikuda tabaye muri nije bicho mbona uko iyi miryango y'ibihugu bibanyiza CDAO OUA kujya batoza kugira ngo bakoreshe ingufu byarabaye mu isanga hariho ibanga interne by'igihugu iwabo ari cyo babonye kotini urabona ati genda nahitamo gukoresha uko ko byamaze kuba sinshigikiye kudeta jewe ariko ko kudeta yabaye. Icyo mbona ni uko iyo miryango yoza kugira inywanishe ariko haze kugira ngo mu nyuma hazoboneke intwaro ishingiye ku mategeko la constitution nyuma y'uko habanje kumvirizwa izo mpande zose kuko bamwe bafata ati bagira bakoresha inguvu kugira ngo uwahora atwara abace bamusubizaho ku nguvu, numva atacyo babaze gufasha abanigeriya. Icyo mbona interano y'iwanje ibyo bihugu nibifashe kugira ngo umutekano ugaruke mu gihugu.
Ndabashimiye cyane, murakoze ku cyumviro cyanyu.
Murakoze namwe.
Batumire kuba ishyirahamwe CDAO ryagabishije ko rishobora gukoresha ingufu naho mu nyuma ujejwe umutekano amahoro n'umutekano muri iryo shyirahamwe yavuze ko izoba inyishu ya nyuma kizoba igikorwa cya nyuma. mwibaza ko bazobishyira mu bikorwa canke no kugerageza kuremera abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger mbaze umushinga ntahe bayamvuga inyumvira
jebo ko ndibona ibyo kenshi birakunda gukoreshwa kugira ngo baremere abo bategetsi bashasha babaje muri izo nzira z'umusomagirano mugabo harya kutunganya ibyo bisirikare hanyuma kubaze bitunganye uburyo yibaca babukura bace baza mu kugwana nabo be bagize kugwana nabo hariho na ya pilipili kiri hagwanira we wumva amaherezo yo barayaye ahubwo n'uburyo bwo kubaremera kuko nibabikora wumvise rya tangazo ryabajya abasirikare bafashe igihugu muri Burkina Faso no muri Mali bavuga bati kuza gutera Niger muzamuduteye twese kandi na Gine yongeye kurumva cyede yukitse nko kubiri ni cyede yukiye ku Rwanda ntibo babagiye ku Rwanda ngo bakoreho ubwo butegetsi bwa gisirikare bashireho wa musirikare wa musivili ahora bica bicika urudubi ntabyo bovamwo nicyo gituma shidiki cyo cyumviro cyo ya naduhaye uyo wonuze nya
General
akora ingingo avuga ati bo kurikana nyabona kuko nibaja mu by'inguvu nta buzi yo byogera ko bari kwihamenya abatwenzi kuko nibagenda bagatindwa ho be batotindwa ho bamwe ari Federic yagwana hagati yayo bari bavisiguye iki cyumva ko bigiye kwisambura yo nyene hanyuma bandi ni abandi ba Boko Haram bagwana nabo nyene baraborereza baraborereza igihe binjira mu bigo bihugu byabo usanga ejo ahubwo aribo biganje kandi bakomeye gusoma n'ibyo bisirikare aho simvuze n'ingede n'ibisirikare by'ahandi biragaye bamwe bavaga intere bazari kuba rinjirayo bahuze ko abafaransa batazogira inyota yo kwinjira nabo kugira ngo bagire uruhara nta wizi ibyo byose muzanye intambara muri ibyo bice byawe kandi iyo ntambara ariko ishobora guhagarika mu kuja inama mukuramiza iby'ibibazo ama bagatorera cyane cyane imigi y'ibibazo kuko bigenda gute ngo kudeta irindiza haba habaye iki
murakoze tubandanirize kuri Emmy twagira Imana uratwumva
yego ndabumva
uduhamagaye uri he
ihuye mu Rwanda
ufite ikibazo icyumviro
nge kibazo na njyango mbaze
mu kibaze
urabona abayobozi b'u Fransa bari gutangaza ngo bashobora uko batera Niger
turi ko tuvuga Niger
Niger ese uriya umuntu yakitaga ko ibyo bintu byabara u Fransa bwakoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo butere Niger
murakoze nahera heje cimviro cyangwa ikibazo nicyo kibazo mwari muri murakoze ambassadeur Gamaliel sinzi mu byo nasomye ntawe nabonye u Fransa buvuga ko buzotera buzokoresha ingufu za gisirikare muri Niger ivyo uyu mu atwumviriza avuze twagiri imana sinzi ko ari cyo mubivuga
izaje byose ibihugu byose kwamye tuvuga ECOWAS Niger Mali Burkina Faso Chad wongeyemo Afrika na ONU wongeyemo n'ibindi bihugu nk'u Fransa Abanyamerika n'Abarusiya aho bose bari muri konsensi cyose d'ONU bipuza yuko icyo cyatotewe ku munsi mu mahoro ziragira ingwano zibahungabanya umutekano kurenza niko gituma bafata ibyo bihano kugira amahoro agaruke ntadogere rwose kubera habaye kudeta mugabo bagarukane uburyo bw'uswari bw'igihugu bwisunze amategeko nukubira wafashe kutarenza hongwa nungubanda anye kumbo yandu kini wendiri huu njero nukumbiriza itali masira hami bari mungo basi amate kuyo ya ukura handamo bari mungo nabo nini mambre umu inize bakulaba jamona mahizo ya wai kuyo tahandi ya kuguweno wakila hoba ya kamena bandi bagomba bose kuwa fasa nisara wakajinama ndibatware umushimikano muri yo kudeta kugutwara bizuza amategeko byugaruka nico nibaza bose bashyigikiye kugira ntere ingwano yindi yadu
ndabashimiye
rero kubyigeza mukura bice bamwe bose bavuze ninge naho bahagaze bamwe kubera ibyabo biri yo ariko uko ndabibona iki yose basaba kujinama n'ingingo agukoresha ingimba nicyo twoshyigikira
ndabashimiye
rwose ripira basaba ibindi byashyitse aho gusa byanditse n'iwacu
ndabashimiye
nibaza ko n'ubu nyene kujya byatugendeye Burundi 96 habaye ibigwa ibihagije hano nk'ibyo twabigiyemo twamaze imyaka ibiri hafi itatu tutaratora imitu imbere yo tugenda muri ako kudaruka
ndabashimiye
n'ubu rero aba bantu bose barondera amahoro ya Niger barondera amahoro n'imigenderanire y'ubutunzi n'ibindi basinyaniye kera ko atozambuka ni ugufata imyerekero
ndabashimiye ishimwe Salomo ari ku murongo wa telefone uratwumva uduhamagaye urihe
ndi butari mu Rwanda
icyumviro ikibazo mubaza
kiyumvira n'ikibazo ndafite cyo kubaza abakenyere ndetse no gusangiza abakurikira radiyo y'ijwi rya Amerika ku bijyanye na kudeta yabaye mu cyumweru gishize mu gihugu cya Nigeria cyo mu burengerazuba bwa Afurika nagira ngo mbanze ise n'usaba abanyamakuru Kigali Nyanza wa rwose ndakwemera kuko mba numva ari umufana w'Afurikanisi ukorera kuri iyo radiyo yacu radiyo y'ijwi rya Amerika ariko tubanze dusabe abanyafurika ibyaha kuri bya Afurika birababaje kubona byandika ngo kudeta yabaye muri Nigeri kuki Burayi haba kudeta bakavuga ko ari revolusiyo ku mugabane wacu haba kudeta bakavuga aba revolusiyo bakavuga ko ari kudeta kuko iyo kudeta impamvu yitwa kudeta ni uko iba yabangamiye inyungu z'abanyaburayi ndetse n'abo mu burengerazuba bw'isi no mu nyanja ya Atlantiki kuko ugiye kureba biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika usanga ari ibihugu byigaruriwe na masi bihugu zo mu burengerazuba bw'isi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo mpamvu ubona muri iyi minsi birimo birasa n'ibidikira bininga imbaraga za rezervanarinkamu baturage zirimo ziragabanuka urebye Uburusiya n'Ubushinwa byamaze kubinjira niyo mpamvu ubona Uburayi busa nk'aho burimo buragwa njye njya nkunda kuvugira kuri radiyo ko intambara y'Uburusiya na Ukraine yahishiye byinshi yahishiye ko Amerika n'Uburayi batakigiye isi bonyine kuko urabona ko n'ibihugu bya Afurika bimwe birimo birakanguka kuko ugiye kurangira operasiyo Barikane igihe yamaze hariya muri Mali cyangwa muri Israeli nta kintu yageze uretse gusahura imitungo y'abanyafurika
yego muheraheze mubaze icyo kibazo
ibibazo mfite niya bisobanuye iki kuba sede yawo niyo muryango urebereye inyungu z'akarere uhaguruka igihe igihugu cyabaye n'inyunguramatwara bagahita bafata ibihano bibangamira inyungu z'abaturage bagendeye ku mabwiriza y'abanyaburayi ndetse na Amerika iyo sede yawo imaze iki yavuyeho ko ari cyo kibazo njye mbona nabaza abasigare babona hari icyo imariye ekowasi na sede yawo hari icyo imariye ni nko kuvuga Afurika yunze ubumwe twe tubona ari zabarenga biriya ni ibintu by'ibikoresho by'abanyaburayi kuko no mu nama usanga harimo abazungu ariko ntabwo wajya mu nama y'abayotiyaniye niyo nenge kandi
ndabashimiye murakoze yego murakoze Salama ku kibazo mubajije mushinge nawe Frederic mbamvuga inyubiramwo mwishura ishimwe Salama
yego ariko imbere yo kwishura Salama ngiri cyo mvuze kuri ko tubaze cyari cyabajijwe na Reme abafaransa mu ntango urabona ko bari bavuye muri Mali bakava muri Burkina Faso bari basigaranye ubuhungiro barimwo muri Niger ikibara ko kudeta ibaye muri Niger nyene abafaransa na bakozwe ko naho bari bahungiye bari barindiriye urumva cababwirwa kugenda kandi bari ko baragenda harimo umutegetsi ari imbere y'uko umutegetsi wo muri Niger yari yasabye ko abafaransa boza gutera ikirimba cya perezida kugira ngo bakure yubakize urya mu perezida yahahora ariko mu nyuma umushikiranganji yaragize ivuga ko ati nishoboka ntigishobora kuja gutera aho hantu oya nishobora kuyivanga muri ibyo byabo gushika kuri urwo rugero atahubwo reka tubasabe baveyo hanyuma batahe ariko haza ikindi cyumviro ibindi byabaye aho abantu bo muri Niger bari mu myiyerekano bagiye kuserukiza ubw'Ubufaransa ndetse bakamenagura ibintu hanyuma bakatugira n'amadarapo icyo gihe perezida w'Ubufaransa yavuze ati ibyo bintu mukabandanya musombora Ubufaransa turaza kugira icyo tubukoze kandi ubwo nyene urumva yari agiye kuvuga yuko babibandanije bafata ko batewe
ego
uko bakunzwa cyo bakoze ko
kuri cyo cyimviro cyo kibazo nacyo cya Salomo
kibazo cya Salomo gisa n'ibindi n'ukuvuga iyo bafashije hano mu bisanzwe bibaza bati barimo barahana abo bantu bakoze kudeta ariko ufashe ibihano by'ubutunzi bifata abo nyene cyangwa bifata abanyagihugu kuko bavuze bati ubwo butunzi bwaho hantu mu by'ukuri bwashikira abanyagihugu bufashwe mu minwe n'abategeka barafata ibihano byo babyumvikana mugabo kandi ukabona ko bafashe ibihano biza gufata ubuzima biza kugira kondone ubuzima bw'abanyagihugu muri icyo gihe umuti n'abanyagihugu bagiye kuhashikaga kandi akorewe bagize iyo kudeta
hari n'ikintu yavuze ngo we ukabibona ngo abona ari revolution ngo si coup d'etat ngo ni coup d'etat mu maso ngo y'abanyamahanga n'izindi nyungu zo mu mahanga zivanga ngo mu bibazo bya Afrika
iri ni kiba revolution urumva bivana n'ingene iyo revolution imije ingene ari kwa kwabote yari muri demokarasi nyayo abanyagihugu bari banezerewe ivyari bihari nuko abanyagihugu bari mu mutima barimo bibari n'ibibazo n'indwara n'uwo muntu yarasanzwe ariko aratwara icyo ni cya mbere cya kabiri byari ibibazo bijyanye n'umutekano yafatanya n'ibibazo by'intwaro n'iby'umutekano bigaca bimugora abasirikare rero baje kwibaza kuzana umuti mumbure bw'umuti bazanye bafata urubanza reka turabe ingene bigenda bikurikirana icyo ni icya kabiri icya gatatu ni ukuvuga ngo baje gutera ere cyane byo byose tubikorere hamwe ayo mashyira hamwe arago usanga uburyo bw'amafaranga atari ubufilisi burinda kuyasaba n'abazungu nyine
murakoze
ibibazo bica bigenda bikurikirana revolution oya revolution irabivana n'umuntu abanyisuko ari waho hantu cyangwa atari waho hantu ariko na ku muntu iyo bari
telefone yanyu irasubiye kugira ibibazo sinzi ko ngo kwigira hijya aho muri irasubiye ijwi ritera rigenda reka mukurindira bienvenue
ariko jewe ndakumva neza
ubu biragarutse sinzi gituma hagera igihe rikamera nk'irigenda reka tubandanye yego bienvenue kimeza uratwumva urihe
ndi kubumvira mu Rwanda mu karere ka Karongi ni burengerazuba murenge wa Murambi hano Kirinda
ikibazo cy'imvuro
mu byukuri muri ra kudeta ya Nigeri usanga ari ikibazo kandi usanga biteye n'agahinda kuko usanga umuntu uragiye cyangwa se umushoramari warashoyeyo imari ari wubihombiramo kandi abateye kudeta cyangwa se hari abandi baba babifitemo uruhare kandi babifitemo inyungu ubwo rero hakagombye kureba icyakorwa kuko usanga umusivili ari we kuhatakariza ubuzima hagira ibibazo ugasanga nabyo bimusubije inyuma kandi nta kuntu ibyo yazabikurikirana bitewe nuko nguko nanone ha hari ikibazo nanjye ku ikibazo najya ngo mbabaze kubera iki usanga ibintu bijya public biba byatuwe n'iki kugira ngo byibuze iyo ntambara bayihoshe hakiri kare kugira ngo umuturage
public mwagombye kuvuga ibintu bijya habona ku mugaragaro.
Yes, urakoze cyane kugira ngo babihoshe hakiri kare kugira ngo umuturage nawe abone uburenganzira ibyo byo guhomba. Murakoze,
ndabashimiye.
Murakoze cyane
ambassadeur Gamariye mwamwishura kimeza.
Murakoze cyane nagira nsubire ngaruke ko icyo bivuga gusesa intwari iriho n'ibwirwa shingiro ryayo iyo niyo kudeta. Igihaje umugwi w'ingufu ugasambura ibwirizwa shingiro n'amategeko ya kigenga icyo gihugu aho basangiye imigenderanire bagira ubwoba nabo umunyagihugu wacu gusa aba muvuga bo mu bindi bihugu muvuga muri ECOWAS muvuga muri AU muvuga muri UN bagati none ko amateka ahagaze dusigaye twisunze ikigo dukorane n'abaryo nicyo kibazo gihambaye mu makungu cyo gituma basaba gusubizaho rétablir l'ordre constitutionnel et la constitution kuko nibyo shingiro ry'amategeko yose bakoresha n'abo bantu bose mwumva bavuga muri ONU icyo gihugu amategeko yacu adakurikijwe ntibisubira kugenda neza nicyo gituma bose abo bantu musanga bavuga bimwe guhera ku babanyi ku mashyirahamwe y'ababanyi ku mashyirahamwe yo mu bihugu bya babana muri Afurika n'isi yose nyine amategeko muri icyo gihugu abasana yahagaze icyo bagomba rero ni uko abareka bisima y'amategeko y'igihugu iyo bagendera ko muri politiki n'ibindi bihugu bagendera ko muri mu butungane bagendera ko mu butunzi.
Murakoze
rero nicyo gihambaye ntiwokorana n'umuntu atagira amategeko akurikiza kuko ayo mwasinye mu rugandazwa ashobora guhagarara ayo mwasinye muri politiki ashobora guhagarara nicyo gituma bose bagarukira rimwe bakanga kudeta aho ibaye hose. Kudeta rero mu Kirundi ni gusesa intwari iriho n'amategeko yagenderako bagomba rero ko ayo mategeko agaruka n'abana Nigeria nabo nyene ayo mategeko atagarutse acatwara ingimba nababwiye babasaba kusubiza intwaro mu mategeko izo tubasabye.
Murakoze
rero nicyo nibaza ko twokurikira ntiturondere ngo ababagwana nabarya kubera ibyo bafiseyo ireganizo kubera ibyo bafiseyo nyine
turaza kubigaruka ko ibyo turabigaruka ko inyungu ziri mu gihugu z'abanyamahanga ku biri mu gihugu cyane cyane turabigaruka ko. Murakoze
ego cyane merci.
Gerard uratwumva?
Madawumba.
Uri he Gerard?
Ndi muri Kongo amanigire gukavu. Ari mwanga muri kitaro n'ikomeje kiramo.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi.
Mufise kibazo icyimviro mu bitange?
Ego, de we Kongo na. Hello?
Ndabumva duga ku ijambo.
Then ijambo nuko domande di cercare la base del codeta varato il fondo che ha la limite che lo fanno in alu vogliamo che in dopo da codeta cosa vuol dire che sta to che c'è una volta non mi vengo vi da tutti che andiamo nel gruppo.
Murakoze
grazie.
Ndabashimiye murakoze.
Ego.
Ku bari ko baratwumviriza namwe mucugura mu radio yanyu, ini radio y'u America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga. Turiko tuvuga kuri kudeta iherutse kuba mu gihugu cya Niger. Ningaruka bishobora kugira mu karere Niger irimo ko muri Afrika mu burengero no muri Afrika muri rusange ka no mu makungu. Nkabandi kumwe n'abatumire Frederic bamvuga inyumvira yabaye icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi. Twatumiye kandi ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yaserukiye Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York, akaba bombi bakurikiranira hafi ibyerekeye politiki mu makungu. Ambasaderi Gamaliel mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nashaka ngaruke kuri icyo kibazo cy'inyungu. Inyungu zoba ziri mu gihugu cya Niger ku bihugu by'ibihangange byo hanze. Niger iravuga ko ifise amatungo mu butaka bwayo cyane cyane uranium, umenga uruhara rwayo ku masoko mpuzamakungu ya uranium ni nk'ibice bitatu muri rusange ku isi ishorera hanze ku masoko mpuzamakungu. Kuba ifise ayo matungo mwibaza ko biriko birakwega izo nyungu z'ivyo bihugu by'ibihangange biriko birahaniganira nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Fransa, u Burusiya. Nze kuri mushinga ntaye Frederic amavuga inyungu nyumvira.
Ego urumva twaba tubivuga mu biganiro ngibi, Afrika iratunze ariko igakena, abanyagihugu bayo bakaba bakenye kandi isi yaho itunze. Abo rero yabo bihugu by'ibihangange byo birabizi, ni nacyo gituma kenshi usanga hari induru umwe n'izo, kuko muri ibyo bihugu ukunda kenshi usanga batakora ibigwanisho. None iyo mirwugwana igwana kubera iki? Ni bantu babaha ibigwanisho, ni kubera iki haba induru muri ibyo bihugu ushika aho abantu bashira na kubakarasana kubera ingo za politiki? Rero nkavuga nti hari ibituma abantu baryana kugira ngo habura amahoro, hamaze kubura amahoro abantu baze ngo kubangurukanya bangwa abantu babanje gukora babagiye kugira ibikorwa. Narabujya mu Wagner werekana ahuba ubutunzi bafise bakura muri Afrika, inzahabu izahira niyo n'ibindi. Rero ugasanga ahanini turimo turibwa, irikwiribwa Afrika irikwiribwa kubera ko abanyagihugu babo abatwara badatwara hakurikije amategeko y'igihugu bumvikanye n'abanyagihugu, bagashaka gutwara ku nyungu zabo. Hanyuma abasirikare nabo baje baraje ngo nukubibuza, ariko baje kubananya bya n'ibindi, ukaje usanga ntituriko turava muri za nduru zacu, ahubwo turiko turorohereza abantu bashaka kurya mwene ubwo butare, mwene ubwo butaka dufise. Rero mu by'ukuri biraboneka neza yuko muri ibyo bihugu u Faransa ni ubundi akakungu ni hari mu Rusiya bwaje mu Rusiya bwo burira hose, ahubwo uyu munsi twasigiye muri cya kiringo cya Gen Fuwaje, ariko ubuhoho kuko n'ingwano ijanye no kunyaga ibintu biboneka muri za Afrika.
Ndabashimiye. Tugabure ku mirongo ya telefone dufise Eric, uratwumva? Alo Eric.
Alo,
uratwumva?
Ndabumva cyane.
Eric uhamagara uri he?
Namagaye ndi Kampala
muri Uganda.
Ego
mufise ikibazo icyumviro mubishikirize.
Cyambere yewe ni intereyano
mubishikirize.
Ego hama yewe uko nyano yanje ndiko ndaraba ukuntu Afrika yacu Imana yayiremye n'umugabane utunze cyane gose. Hama ikintu kintangaza n'aba bategetsi bacu ba Afrika habu fata ubutunzi bwa Afrika babugaburire abanyagihugu, buteze imbere Afrika yacu, buteze imbere abanyagihugu. Umuntu umutegetsi akava mu gihugu ciwe akagenda mu mahanga ajyanywe no gusiga, kandi igihugu ciwe gishora ibintu byinshi bigafungisha ibyo bindi bihugu, ugasanga cya gihugu ciwe nacyo kigumye muki kigumye mu bintu bitagira umutwe n'amaguru, ugasanga igihugu kigumye mu bukene. Njye nk'uko bw'iwanjye ndiko ndaraba ikibazo cya Nigeri by'ukuri rya sikudeta, ahubwo ni impinduka zihabaye, nubwo bitaciye mu nzira nziza ariko ni impinduka, kuko nta marafa yamenetse kandi ugiye kuraba abanyagihugu bashyigikiye abatembagaje. Rero nk'ibihugu by'u Faransa, Amerika n'ibindi nta kintu byaje bifasha Afrika yacu ahubwo byaje kuyisambura.
Ntabaciriyemo ndababaze ku bwanyu muravuze ko ari impinduka atari kudeta mwibaza bade basirikare bafashe ubutegetsi ko bazotorera inyishi ibyo bibazo mwari ko muravuga by'abanyagihugu ku bwanyu
cyane gose kuko turabye amajyambo bashikiriza turabye n'ibyo bashaka reka tubaha akanya babikore kandi bazobikora kuko barafise inyota kandi barafise n'urukundo ku banya Nigeria.
Niger si Nigeria
Niger sorry
ndabashimiye ku cimvuro cyanyu
murakoze cyane.
Dufise kandi Steve ku murongo wa telefone uratwumva Steve. Steve uratwumva? Steve afise kibazo cy'umurongo. Nashaka nze kuri ambassadeur Gamaliel. Iki cyumviro Eric ari karavuga kandi habaye wa mbere hari wundi wa kabiri yari yavuze ngo ni impinduka ngo nibabahe umwanya mwibaza ko naho babaha umwanya hari ikintu bazoshobora guhindura umuntu afatiye kuri anima kudeta yabaye muri rusange muri Afrika na yaheruka kuba mu karere ka Sahel.
Ego cyane Nigeri zogumaho aba bantu bose bavuga ni kubera ubwoba bwa bya binahubwira bya kudeta gusa sinzi ariho n'amategeko yayo icyo kintu sinzi ko tutumva neza twese umuntu wese amagerane amasezerano atagira ubwoba iyo bira niyo mu muvuga hari abantu basinye amasezerano nkabo aya kino n'ubu y'amasezerano yanjye agenda gute ko bihindutse bya bindi bagiye n'ubwo bwoba buriho ntibagomba gutera ingwano hariya bajya twebwe tubafashe ntimusambure amategeko asubire gufasha gutegeka igihugu iyo ni cyumviro cya bose ababa muri Afurika babahande ni ukuvuga imigende na bari bafite na Niger bigumye gutyo gusa hari amakontra menshi ibihugu bifitaniye nabo buri nzira bihuriyo bijya ariyo bisa icyo ntibagitegera kuko biri hejuru ubwabo n'ibyo muri iyo mibasaba n'ibyo muri oyo babasaba ko hogira amateka agiye icyo gihugu kugira imigende na y'ibihugu ibandanye icyo rero nicyo barwanya ntibaje kwitabaye aho abanyagihugu namba na gatoyi kandi nabo bagize kudeta kumbure ntibumvika nyine barongoye igihugu kumbure nabo nyine bazovugana mu gihugu barabinge n'amategeko yosubizwa iteka nicyo kibazo gihambaye amategeko asubizwa iteka hari ibyiza shingiro bagendera ko senti aho barihindura mugabo barihinduye naho nyine hari ikibazo kuko sino bisaba no munsi mugabo bikanga yuko icyo gihugu shobanda gitegekwa kitagira amategeko uno munsi nicyo gituma abantu basaba yuko bogira uko bashoboye ngo Nigeri isubire kuzana n'amategeko yemewe nabo.
Murakoze. Niyo Mungeri Jean muratwumva?
Ego
muri he
Kigali mu Rwanda.
Vuze ikibazo mubaza cyumvira mushikiriza.
Allo
muranyuva?
Allo
allo allo muranyuva? Turamutaye ku murongo wa telefone Jean Radio ya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi ko tuvuga kuri kudeta iherutse kuba mu gihugu cya Niger ni ingaruka z'iyo kudeta mu karere Niger irimo ko muri Afrika mu burengero mu karere ka Afrika ka no ku isi mu makungu. Batumire nagomba mbaze umuntu yitegereje muri ibyo bihugu byo muri Afrika yo mu burengero habaye kudeta twavuze uretse Niger bibaye bwa nyuma ibihugu bibanyi bya Mali, Burkina Faso kana muri Guinée. Iyo abasirikare bafashe ubutegetsi usanga abari mu mabarabara benshi bariko barahimbaza ayo makudeta abantu bakiri bato bashimagiza abasirikare bafashe ubutegetsi. Byerekana iki ku bakiri bato? Ni ukuvuga ko bashima abo basirikare bafashe ubutegetsi cyangwa babasanganye ibibazo bafise bakibaza ngo abasirikare barabitorera inyishu? Ni ikihe babanyote abo bakiri bato ni kuki baje mu mabarabara gashigikira ayo makudeta? Nze kumushinga ntahe bamvuga inyumvira.
ni twavuganye nabo bantu ko gwaruka ariko nibaza ko hari biterwa n'ingene intwaro ibiriko iragenda mu gihugu hari wabivuze kare usanga umuprezida azana inshuti abaryango akaba ari ashyira mu mabanga ugasanga muhabwa amabanga asa abantu waba bafise ubushobozi nyabwo ugasanga n'abantu bagenzi basangiye umugambwe basangiye intara ugasanga rero ugwaruka rwiga amashuri ahanini nta kazoza rufise bafise ibibazo bya kazoza kabo kejo bariga ntibaronka akazi ntihabone rero by'ukuri imbere yabo ingene bizogenda ugasanga rero niba abandi bihebura bagaca bafata imigambi yo kugenda mu bihugu bya Buraya bakagenda bakiye mu mazi muri za Mediterane n'uburyo buke bubayabaye budashemeye ugasanga byinshi ntibashika abashikana bari ku rushi rero nibaza ko iyo habaye mwe nize kudeta abubwo gwaruka nibwo ruca ruzima rukavuga ruti ngira ngo abo bobo zigeza nka ba bandi abo bobo bazotwereka izotukiza inzu nibaza ko aricyo gituma usanga baza kubanaza bavuga bati ari mwarutebye
murakoze Jean yo mungeri murantunga Eric Shahidi uratwumva
yego ndabumva
uhamagara ihe Shahidi
bamagaye ndigoma
mufise kibazo cy'umviro
njewe ni cy'umviro navuga nuko amakuru tagari kuba mwakino gihe urebye neza urasanga ari urubyiruko rudafite akazi ruri kujya mu mihanda abinyanya politike bakunda gukoresha cyane cyane navuga muri Afurika urubyiruko usanze nibwo ufite shomaje ndende kurusha ahandi hari navuga ugasanga abo banyapolitike nta kindi bakoresha urwo rubyiruko
murakoze
cyakagombye kuba ahari cyagabanya gukora aya makuti cyahari nuko bafata urubyiruko bakaba barubumira nk'ahari bakaba bakorana n'imishinga zabasha kurufata zikabarinda gutekereza nabwo guhura n'abanyapolitike bakaba babakoresha uko bishakiye
ndabashimiye murakoze
aba namwe murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC Ambassador Gamaliel ikicyumviro cha Shahidi ari karavuga ko abakiri bato bari bakwiye kuronswa akazi n'uburyo bwo kwibeshaho aho gukoreshwa kumvo za politique nivyo nashaka mbaze nikihe cokogwa kugira amakudeta agumagaruka ntabe nizi mpamvu nyamukuru ziri nyuma nikihe cokogwa muri make kuri mwebwe
nuko mu gihugu igihe bemeje ibyiriza shingiro bakashinga amategeko bagenderako bagashinga amategeko yabo bakorana n'amakungu bakorana n'ababanyi ayo mategeko rero atubahirijwe araba basabura batari bake haba mu gihugu no hanze nyine n'ahandi ibyo rero intwari iriho abahari kosa ryabaye mugabo kumbuye batumva kumwe nico gituma ugize kudeta avuga mu iradi y'amakosa yose yagiriza abo bahoraho babandi bakumva ngo wowe yoza yodufashe kumbure abari amajambo gusa niho hari ikibazo ko ntacyo yabemereye yakwiye uwahoraho gusa avuga ko bazozana ibindi atabibuze abo bantu rero bo mu ibarabara habaye kudeta bazokwamaho niba abandi badatwawe mu mategeko sinibaza ko ari bo bafite inyishu ikibazo kigoye no gutembagaza amategeko igihugu kigendera ko gifitaniyemo imigenderanire n'ibindi bihugu ugize kudeta rero akaba ari igihagariko bwa mbere icyo ni cy'amakungu yanga bica makungu ariko aravuga n'ubu ati ntutujyane mu bintu bindi bizaha amategeko mu gihe ndetse n'ibyiza shingiro bazongi inama batuguranire abo nabo nyene baje gyasabasazi bagoma ngutabo kigiri nyungu nika gitimani ize ko bazovugana kugira nije nije kure mu kubura umutekano abo nabo bababwiyizo basiguraniye bakaje inama azobone sinishu gihambaye ndasubiyemwo nukudi inama n'ingingo nayo mashyirahamwe nabo ba nabo banyagihugu bo muri Nigeria nabo basangiye imigendere makungu yose y'igihugu hakeneye inama y'ugufasha gukemura icyo kibazo ntihabe ingimba mu gihugu ntabe ingimba mu bihugu babana ibyo iyo ngwano ntawe uyishyigikira.
Murakoze. Nambaye mushinga ntahe bamvuga inyumvira ku byerekeye amakudeta ariko arakwiragira ahereye muri Afrika mu burengero mu gihe havugwa ko igiringo c'amakudeta muri Afrika carangiye. Nibihe mubona vyokogwa na cyane cyane ku bakiri bato n'izo ntwaro ziba ziriho z'igisivile zavuye mu matora kugira ngo bashobore kwirinda abo babafise ivyiyumviro vyo kugira kudeta?
Jewe ndibaza ko muri abakuru b'ibigo muri Afrika bonyene babwiriza kugira inama aho kwitaba inama z'Uburusiya, inama z'Abanyamerika, inama z'Abanyaburaya. Barakwiye kugira inama yabo bakisuzuma bakaraba igituma ayo makudeta aba bakaraba uruhara rw'umwe umwe mu ntwaro igihugu ciwe ko atari ko aratuma ayo makudeta aba cyangwa ariko aratuma ataba. Hari ibintu bitatu abantu babwizwa kwisunga aba bakuru b'ibihugu ni imibereho y'abanyagihugu. Abanyagihugu b'Abanyafurika bararindiriye kuva kera barabura abakuru baza kubafasha kubakura mu bukene mu kaga barimwo na kubariye yuko amafaranga y'igihugu akoreshwa n'imizwi y'abantu bagaherengetera bamwe bagatunganirwa vy'umurengera abandi b'abanyagihugu bagakena vy'umurengera. Urumva rero muri ico gihe hacaye ikibazo cya yamaza yabwirizwa shingiro Gamariyeli yavuga amateka abahari mugabo ntakurikizwa kubera ko nta nyungu baba bafisemo abo bategeka. Abanyagihugu rero bakabura iyo bajya n'iyo bava abo banyagihugu bategeka bagaca bagenda gukorana nabo bantu banyamahanga kubera ko barafise inyungu bakaza gukingira inyungu z'abanyamahanga gusoma gukingira inyungu z'abanyagihugu. Ibyo ni byo bibyara amakudeta. Ayo makudeta nayo womenga baba baje kuvuga aho kuza kutora umuti baba bavuze bati ahubwo tuba bagiye reka nazi kugira ngo ndikugira kuko narabonye intwaro za gisirikare ntizigeze zihira abanyagihugu kuko atwara batashaka gufata abanyagihugu nk'uko umenga na makambi gutwaje umukazo kubarengera hanyuma abanyagihugu bakabura iyo bava n'iyo baja.
Ego
rero bagiye bitebuke n'ibitebuka biramagire izindi ngingo
murakoze. Nashaka hasigaye imisegunda mikeyi ambasadeur Gamariya Kajambo kanyuma mu misegunda nka 20-30.
Murakoze cyane rwose ndabona kuntumira ariko nibaza yuko nk'uko babisabwa muri Nigeria hakeneye inama n'ingingo kandi birashoboka aya makungu abahamagara bigenze gute bagaca mu nama n'ukuri azobaherekeza. Igihambaye ni uko batoja mu ntambara yo mu gihugu.
Murakoze
nico nibaza abahamagarira nifuza yuko ubunye nanko nifwa murantunga muje mu gisasa nuko inama n'ingingo ariyo nzira
kuronta inyishu ya byose. Murakoze ndabashimiye cyane. Yari ambasadeur Gamariya ndaruzaniye yasekuye Burundi mishyirahamwe mpuzamakungu ONU hari New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umushinga nawe Frederic bamvuga inyumvira yabaye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi. Ndabashimiye rero batumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro ngashimira abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mwandanye rero mukurikirana ibiganiro vyacu biri imbere mukurindira mwese ndabifurije amahoro.